Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3, kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ikaze rero mwese mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu kanya turanyarukira mu karere. Mu Burundi abanyepolitiki bamaze gutorwa n'imigambwe yabo ngo bazayihagararire mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu. Bakomeje gutangaza imigambi bazashyira imbere.
Umubya politike ikintu tuzukwihatira cyane gose nuko impambwe abarundi bagezemo mu kunywanisha abarundi. Iyo ntambwe tuzoyifasha kugira ngo tuyikimangire ku buryo abarundi mu budasa bwabo ata muntu azishyira kwiyumvira cya buhuti cyangwa cya bututsi cyangwa cya butwa.
Uwo ni vice perezida wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo watowe n'umugambwe UPRONA avuga ku migambi nyamukuru hazashyira imbere mu kwiyamamaza. Ikiganiro ni mu buryo burambuye rero mu kanya mugume hafi ya radio yanyu. Turabanza guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aka makuru tuyahereye muri Sudani y'Epfo, aho umwe mu bayobozi bakomeye batavuga rumwe na leta yavuze ko igikorwa cyo guhuza ingabo cyagombaga kuba bitarenze tariki 22 y'uku kwezi kitagishobotse. Mugenzi wanjye Edi Rwema turi kumwe muri studio hakomeze inkuru.
Guhuza ingabo za leta n'izinyeshamba nibyo byagombaga kubanziriza ishyirwaho rya leta y'inzubacyuho. Angelina Ten ushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryo guhuza ingabo yavuze ko bakeneye nibura ibyumweru bitandatu kugira ngo izo ngabo zihuzwe. Guhuza ingabo ni kimwe mu biteganywa n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu mwaka w'2018 hagati ya Perezida Salva Kiir na Riek Machar utavuga rumwe na leta mu gihugu cya Ethiopia. Iyi ni nayo ngingo ikomeje kuba imbogamizi ikomeye ku ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Teni yavuze ko hari byinshi bigikenewe kuboneka kugira ngo igikorwa cyo guhuza ingabo kigerweho. Muri byo harimo ikibazo cy'amikoro avuga ko leta ye idafite. Ayo masezerano ateganya ko igisirikare cya Sudani kizaba kigizwe n'abasirikare n'abakozi bagera kuri hafi 83,000. Biteganyijwe ko Perezida Kiir n'uwo bahanganye Machar bahurira Addis Ababa mu mpera z'iki cyumweru mu rwego rwo kugerageza gushakisha umuti w'ibibazo bikomeje gutinza ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano bombi bashyizeho umukono.
Eddie Hurakoze tuve muri Sudani y'Epfo tugaruka inaha muri Amerika, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abonana uyu munsi kuwa kane na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kuri perezidansi ya Amerika. Mugenzi wanjye Fidel Niyongabo hano muri studio arimo kudukurikiranira iyi nkuru. Fideli, abayobozi bombi barateganya kwibanda kuki?
Yitezwe kwa abategetsi babiri baganira ku vyerekeye amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu bijanye n'ubudandaji hagati y'ibihugu byabo. Hamwe ayo masezerano yoshikwa ko bwo babubaye bwa mbere Amerika igiranira amasezerano nkayo n'igihugu cyo muri Afrika. Kenya ni igihugu gifitiye akamaro gakomeye inyungu za Amerika, ni mu gihe Amerika iri kigerageza guhangana n'Ubushinwa bumaze kugira igihagararo gikomeye muri Afrika. Ubushinwa bwararenganye Amerika mu bijanye no gukorana na Afrika ku vyerekeye ubudandaji haraheze imyaka irenga 10. Urugendo rwa Uhuru Kenyatta mu ngoro kwa perezida wa Amerika ni kintu gishikagake ku bakuru b'ibihugu byo muri Afrika. Uhuru Kenyatta yarabonanye na perezida Trump imbere yaho mu kwezi k'8 mu mwaka w'2018. Perezida wa Amerika Donald Trump ntiyigeze yerekana ko Afrika ifitiye akamaro Amerika kuva ashitse ku butegetsi. Amerika yaragiranye amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu vyerekeye budandaji n'ibihugu 20, yamara nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika cigeze kigirana amasezerano nkayo na Amerika.
Fidel Niyongabo urakoze. Reka noneho tunyarukire mu burasirazuba bwo hagati, aho umwiyahuzi yarushye imodoka mu basirikare ba Israeli. Iyo modoka yarushwe mu basirikare ba Israeli ikomeretsa 14 mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Ni mu gihe ku butaka bw'Abanyepalestina hakomeje kubera urugomo rwakurikiye umugambi w'amahoro w'iburasirazuba bwo hagati Amerika yatangaje utaravuzweho rumwe. Abantu batatu bahitanywe n'amasasu ya Israeli. Ni mu bushyamirane bwabereye mu gice cy'uburasirazuba bwa Yeruzalemu n'icyasi Jordania kigaruriwe na Israeli. Umuvugizi wa polisi Mickey Rosenfeld yavuze ko umushoferi w'iyo modoka yamenyekanye yari yahise ahunga ariko yashakishijwe Yeruzalemu hagati no mu burengerazuba bwayo. Icyo gitero cyabaye mu masaha 8 za mu gitondo ziri hafi kuzura ku isaha yo mu karere. Amakuru atangazwa n'igisirikare avuga ko uwagabye icyo gitero yiroshye mu muhanda aho abasirikare bari mu karasisi. Umwe muri abo basirikare yakomeretse bikomeye ahita ajyanwa mu bitaro. Radio y'igihugu yavuze ko abahuwemo iyo modoka bari bagiye mu muhango kwinjizwa mu gisirikare mu burasirazuba bwa Yeruzalemu, umujyi mutagatifu aho abayahudi bahora basengera. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Turabararitse rero ikiganiro Iwanyu mu ntara ni kimwe mu biganiro Ijwi rya Amerika ribagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Reka rero tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Ikigo gikusanya amakori n'amatagise mu Burundi kimenyesha ko cyageranyije amakori ku nyubakwa zikodeshwa angana na miliyari 3 z'amafaranga y'amarundi mu mwaka ushize wa 2019. Inkuru Ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi murayegezwa na mugenzi wacu Desire Hatunga Imana ari Kigali mu Rwanda.
Hatangujwe kuri no wa kane isekeza ry'uno mwaka w'2020 mu gisagara cha Bujumbura, urongo igisata cy'amakori n'amatagisi akaba yasavye abafise amazu bapangishije kwijukira gutanga amakori atagahato. Ubujejwe igisata kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBE yibutsa abarundi akamaro kayo ku buzima bw'igihugu no kubakibamwo. Joseph Ndayizeye akavuga ko hari abafise uruhara ruhambaye kugira icyo gikorwa cyo kwegeranya amakori n'amatagisi ku nyubako zipangishijwe gishoboke.
Twese turazi akamaro ko gutanga amakori n'amatagisi icyo bimara igihugu. Ngarutse kuri bimwe bimwe no garuka ko amakori n'amatagisi kigobere cyanduza nuko yabivuze bidufasha mu bikorwa by'iterambere no kwiyubakira inyubako rusange tutazeye inze tutazeye amakungu. Aha no tanga nk'urugero hariho kwiyubakira gusanura amabarabara, kubaka amabarabara, kubaka amavuriro, kubaka amashuri, guhemba abasoda n'abapolisi hamwe n'abakozi ba leta. Mukaba mwumva rero umurimo dushinzwe mu kigobe wo gutoza amakori n'amatagisi gikorwa cyacu kitagenze neza tudashigikiwe na mwese mwebwe mujeje intwara n'abamenyesha makuru bari ngaha n'ibinyamakuru byose bikorera mu Burundi ko icyo gikorwa kitoheza ngo kigende neza.
Eka n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura bwibutsa ababa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kwiyo batanze amakori n'amatagisi abagaruka ko. Ramadani Nkurikiye, umunyamabanga mukuru w'umukuru w'igisagara, yari yitavye inama yo gutanguza isekeza y'uno mwaka w'2020 yibukije uruhara rw'abajejwe intwaro muri icyo gikorwa.
Twebwe abajejwe intwaro, mwebwe abustane, abashef de zone, abashef de quartier, ko mugire uruhara rubonese kugira ngo amahera azaboneke ku bwinshi, ko iyo abonese agaruka mu bikorwa by'iterambere, agaruka mu bijyanye twemereye abenegihugu kuzabarangurira mu gisagara. Ni muri iyo ntumbero rero fashani kigo obe kugira ngo duhimirize turabe uko vyogenda kugira ngo abene igihugu wumve yuko atari umuzigo ko hari amategeko ntihagira abantu aja mu bihano kandi hari ikiringo kigenewe kuja kumenyekanisha amakori amahera wawinjiza mu mazu pangishije bakaraba yuko bibereye ko baguca ikori canke ko atakori uwo guca.
Bamwe mu bajejwe intwaro nabo nyene bafise icyo basaba kugira bahimirize abafise amazu bapangishije kuja kubimenyesha ikigo OBER. Desire Mazimpaka ni mustanteri wa komine Mukaza asaba ko OBER yora ninyene yoha agashiruka bute abajejwe intwaro yo hagati bafasha mu kumenya abategerezwa gutanga ayo makori n'amatagisi.
No kumanuka kugira ngo duhimirize uzi ko turi banga ryo gutwara umutumba amenya yuko byinshi bimuraba n'iki ari gikorwa ciwe. Mugabo yari intumbero nzitaba mvuga nti OBERE niraba ingene ikorana na administration, kuko natwebwe iyo tuba dufise uburyo OBERE ikoresha n'akamaro ko kwe dutoreza ayo mahera natwe twoyitoreje. Mugabo kubera ifise ivyo vyuma nta buhinga ko twese turawufise n'ivyuma gusa n'uburyo baba bo gutanga no ku mukuru w'umutumba amahera yo kwinjira muri akoze
urongo igisata cegeranya makori n'amatagisi aratahura imyitwarariko y'abajejwe intwaro Joseph Ndayizeye abasaba ariko kuba barafasha ikigo OBE mukurindira ko ibintu bihinduka na cyane cyane mu makomine agize igisagara cha Bujumbura
mu bisanzwe uno munsi kumbure amafaranga ava muri amazu akoswe kumbure aja mu kigega cha meri ingene bigenda ivyo nibanga ryanyu murabizi ariko bizoshikaho le communes urbaines ziba sufizama autonome kuko iyo deba turayumva naho tutarimwe turayumva ariko bizoshikaho mu stanteri wo muri meri abasufizama autonome kumbure ubwo buryo bushike cyane bushikire abashefu do zone directement nico gituma rero twobasaba yuko mu bikogwa mukora nico gikogwa mu gishiramo mugasaba les chefs de quartier inzu yose mubona ipangishijwe yuko yoba identifié hanyuma tukabikurikirana ivyayo
warongoye gisata cegeranya makori n'amatagisi mu kigo OBE yibutsa abegwa nayo makori yo kunyubakwa zipangishijwe cyatanguye kugenekezo rya mbere ukwezi kwa mbere uno mwaka agasaba abatariturika ikigo OBE kubigira vuba mu ntumbero yo kwirinda ibihano bashobora gufatirwa
Desire Hatungimana arakoze kuri inkuru hejwe rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Tuve mu Burundi noneho twerekeza muri Tanzania aho leta ya Tanzania n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR uyu munsi kuwa kane ryacyuye impunzi z'abarundi barenga 400 bahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi ziyandikishirije gutahuka ku bushake. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu uri muri Tanzania James Jovin.
Tuzoshima kubona dusiye kubona na twese dukomeye.
Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 119 igize impunzi 350 ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo zivuye mu nkambi ya Nduta. Mu nkambi ya Mutenderi hatahutse imiryango 26 igize abantu 60. Nyarugusu naho havuyeyo imiryango 8 igize abantu 17 bitegekanywa yuko zishikira Makamba na Ruyigi. Ibyo rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta aho ryasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura. Bamwe mu batanze ikiganiro bavuga yuko banezerewe gusubira mu gihugu cy'amavuko.
Ni ukuvuga icyo kintu nacyakiriye neza gose neza cyane bive n'ukuntu umuntu guhunguka ahunguka yuko avyumvisemo kandi icyo cyo gunguka ku bushake ni ikintu kiza gose bashobye gukora nako twagishima gose twacakiriye neza cyane
ubwo turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse
usubiye mu gihugu cy'amavukiro kugende wimba kwa isa
baremeza yuko bagiye kubanza ubuzima bushashya kubera bari bamaze ikiringo cy'imyaka myinshi barahunze
kwirinda byiteguriye neza ndetse nubwo tuzoba dushitseyo tuzoteza kubana neza nabo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteze igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe
ngiye kugira ngo menye ukuntu imibereho yaho ikuntu imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire mukuntu kwisuganya ndamenya ko umuntu arisanzwe ari inyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba abimenyereye ubuzima bw'aho hantu nibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora kwirikana uyu muntu kubijyanye n'ikintu cyose kiba gicanye ngo yasabwe kwiruka uko bamufasha asaba ko twofashanya tugafatana mu nda tukabakagira za kugira kutwitaho na kutukabitaho kwa twese turaba umugabo umwe kandi tugafashanya mu buryo ibintu ko apo dusanze yo katwakira neza nko tukabakurikirana mu buryo twebwe kumasha tutane twifashije twitaye
abantu saba bari mu Burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko bo twitegurira ndetse n'akanyamuneza ndetse tuzoshima kubona dusiye kubona na twese dukomeye
impungenge ziraba kuko ahantu maze igihe utahari ibintu bikugora byinshi kuko kugira umenyere biragoye kandi kugira umenye ati ibintu bimeze uku porogaramu ntubuzizi ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwokora gutya nawe icyo ubandanya ni iki bivanye n'ibyo usanzwe bageze ko
mu bisanzwe jewe kwiyandikisha ni ku ngombwa y'umuntu nko guhunga ntawaje ahungana n'ubundi babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe
ingorane gusa nuko iyo twiyandikishije bateba kuduhungura niyo ngorane tubona
kuva umugambi wo gutahukana impunzi utanguye mu mpera z'umwaka w'2017 uru mwaka harataye impunzi irenga gato 10,000 ku bushake bwazo mu bitegire bitangwa na HCR abasigaye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi barenga gato 180,000 gushika mu mwaka w'2021 bitegekanywa yuko hazoba hamaze gutahuka barenga gato 72,000 abarenga gato 30,000 nibo bamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabibarutse ku bushake bwabo kuba mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi ya Amerika.
Muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu mezi hatatu gusa Burundi buzaba buri mu matora arimo ari mukuru w'igihugu abanyepolitiki bifuza kuziyamamaza muri ayo matora baba abigenga cyangwa se abahagarariye amashyaka batangiye gutangaza imigambi yabo. Ijwi rya Amerika rikomeje guha ijambo abanyepolitiki babyifuza. Mu kiganiro muri isanga mu mwanya ushize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo watorewe n'umugambwe UPRONA kuzawuhagararira mu matora. Yatangiye avuga ku migambi nyamukuru azashyira imbere mu kwiyamamaza.
Biragoye kuyivuga yose ngo tuyishobore, mugabo nuko twifuza gushya imigambi mikuru mikuru irabishinga Abarundi, cyane cyane nko mu byerekeye politiki, ibyerekeye ubutunzi, ubutungane, imibano. Ibyo byose ni ibintu bizabishinga nko mu bya politiki. Ikintu tuzokwihatira cyane rwose ni uko intambwe Abarundi bagezemo mu kunywanisha Abarundi, iyo ntambwe tuzoyifasha kugira ngo tuyishimangire ku buryo Abarundi mu budasa bwabo ata muntu azishyira kwiyumvira ka Buhutu cyangwa ka Bututsi cyangwa ka Butwa, mugabo aje kwiyumvira ka Murundi. Ni ukuvuga ubumwe bw'Abarundi tuzobukomeza. Ni cya mbere. Cya kabiri, tuzitegereye kongera ingene duha ishusho nziza igihugu cyacu cy'u Burundi mu kunagura imigenderanire n'ababanyi n'ibihugu byo ku isi kugira ngo tugire ijunja n'ijambo mu makungu. Amasezerano y'Arusha mu bintu bitari byaje mu ngiro tubishyira mu ngiro kugira ngo bigende neza. Wa mugwi ujejwe amatongo tuzoshyiramo kugira ngo tuwuhe ikigega kijejwe gushumbusha abacanke abandi. Ni wa mugwi seve nawo nyene tuzofata mugongo ku buryo iyo mugwi inyarutsa igikorwa kugira ngo Abarundi bamenye kahise kabo kandi bakamenye kumwe ku buryo Abarundi bapfuye, Abahutu barapfuye, Abatutsi barapfuye, mbere n'Abatwa barapfuye, abo bose abapfuye ni ibibazo swire guhitana abandi Barundi bazira ubwoko bwabo.
Dutabwe kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose mwashikirije cy'ukunga ubumwe bw'Abarundi kugira ngo ntihasubire kuvugwa Umuhutu Umututsi. Ubuhinga muzokoresha cyangwa ibintu tuvuga mu gifara strategie n'izi amaleta yose yaje yavuga ko ashira imbere icyo kibazo eka harabaye n'umunsi wahariwe ubumwe bw'Abarundi, ariko murazi ko ibyakurikiye uwo bumwe butigeze buboneka. Uwo munsi nawo ukaba ari umunsi wejo itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri. Strategie zanyu ni izihe? Ubuhinga bwanyu n'ubuhe muzokoresha kugira ngo uyu mugambi mushikire?
Ubuhinga bwa mbere ni uko twemera ubwo bumwe atagahato kandi ari umwe uvuye ku mutima. Nibyo buhinga bwa mbere. Cya kabiri ni uko muri kino kiringo tumaze turongowe na Michel Petero Nkurunziza yatugiye imbere arerekana yuko amacakubiri uko yaje abayazanye bisanga n'abantu baduhenze tuja muri ibyo turisambura ko nk'impene. Nicyo bituma muri iyi myaka tumaze twashoboye gukora uko dushoboye kose kugira ngo ako kano k'umukuru w'igihugu tugashyire mu ngiro. Uno munsi tukaba dufite icyizere yuko Abarundi bato bato muri rusange bamaze kubona yuko atari cyo bapfana, nta kintu kiruta icyo bapfana, kuko icyo bapfa ni gitoya cyane. Kandi turabona yuko mu mibereho y'Abarundi uno munsi ubwo bumwe buri ko burashinga imizi, naho twebwe abanyepolitiki bamwe bishobora kuvuga ubumwe butari ku mutima, urabona yuko ata Murundi n'umwe umaze gusubira guhendwa ngo kubera amacakubiri y'ubwo bucanga iki ngiki.
Nk'uko twabivuze gushika ubu abanyapolitiki bamaze gutangaza ko bazo kwitoza muri aya matora bashika 8, icyo gitigiri gishobora kwiyongera. Kintu mubona mwebwe kizobaha amahirwe yo kwitandukanya na bandi banyapolitiki niki? Ikintu muvuga ko mwisangije mwebwe niki?
Ubwa mbere ni uko umugambwe adasigana ipona atari umugambwe usanzwe, atari umugambwe cyo kimwe n'indi migambwe, kuko ni umugambwe wazanye nayo kwikukira, ni ukuvuga n'umugambwe wa kahise. cyane umugambwe muri iyo makumyabiri makuba yose Burundi bwaciyemo wayabonye kandi wagizemo uruhara kugira ngo amahoro dufise uno munsi abashitse ngaha. Ni umugambwe kandi wazanye intwaro rusange, naho byagoranye ubu dushaka yuko intwaro rusange ija mu ngiro. Umugambwe w'Ishyanetona ni umugambwe wa kubu, kuko uno munsi nimba ibintu bimeze uko bimeze nuko umugambwe w'Ishyanetona washizemo uruhara ntangere kugira ngo amahoro n'umutekano bishashagare. Ni umugambwe wa kazoza, kuko imigambi yose kwa Gasore yateganyije Burundi itigeze ija mu ngiro kubera abagwa nka biyago, kubera abashatse kuducanishamo. Uno munsi rero uyu mugambwe ufise icyo uvuga gisumba n'iyindi migambo, nicyo gituma twizeneza yuko umugambwe w'Ishyanetona ugiye ufata ubutegetsi utunganiza bene gihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Radio Donne. Muri aho Radio Donne,
murakoze. Ndamukiriza umutumire nyakubahwa.
Arabumva?
Ndabumva.
Muri he Radio Donne?
Yego, amahoro. Amahoro neza cyane.
Muri hehe?
Amahoro, amahoro, amahoro.
Ndi Gitega.
Gitega, akandi kazina kawe ninde?
Akazina ni Bukeye Neza.
Bukeye Neza, duga ku ijambo. Ikibazo cy'imbere turi kumwe na Vice Perezida wa Burundi, akaba kandi
yego. Ntambwe gushimiranya kubaha umutumire kukuntu yagerageje gutunganiriza abadasigana ku njyana zari zadutse agashobora kwegeranya n'abariko barasanzara. Jyewe icyo namusaba ni uko yogerageza kwegeranya n'abandi bose basanzaye biyonkoye bubake umugambwe w'abadasigana iragi rya Rwagasore, kuko birababaje kubona n'ukuri umugambwe wari wiyubatse nka kurya utanguye gusambuka. Hariho abantu bafise ikintu bamaze kandi n'ubu bafise ikintu bomarira umugambwe, gusa agerageze n'ukuri abasubiza hamwe nk'uko yatanguye kubikora, kandi turabona ko biri kubigenda neza. Twizera yuko bose bazosubira hamwe hama tukubaka igihugu. Akandi ni nk'akabazo ndamubaza nagomba ndamubaze mu migambi bategekanya, nkuko dushobora kuvyizera ko umugambwe ushobora gutsinda. Mbega nk'urwaruka bategekanya iki mu migambi bituza kurangurira urwaruka?
Murakoze Dieudonne, reka ivyo bibazo aravyishura mu kanya, reka tubanze dufate na Niyonsaba Adonis. Duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Ndo nagomba ntangure nshimire uwo mutumire wacu.
Yego.
Natwe turashimira.
Sawa, nagomba ndababaze rero ikibazo mwe banyakubahwa batumire.
Yego.
Yego.
Mbega muriko muraraba ku bintu byabaye kuva 2015 kugeza uno munsi. Ego, nka mwebwe nk'umukandida wo mu mugambwe Corona, hari ikintu mwaba mwiteze kuzokongera kugira ngo natwe tubone yuko hari ihinduka rizoba, canke muzobandanya mukorera kuri ivyo byose byaranguwe muri 2015 nk'amwebwe nk'uko uwo mutumira ahejeje kuvuga ubwa mbere, n'iyihe migambi nyene muzoshira imbere kugira ngo twumve yuko tubaye motive?
Murakoze Niyonsaba Adonis. Reka Vice Perezida wa mbere w'Urundi atangure yishure eka agira icyo avuze ku cyimbo cya Dieudonne Bukeye Neza, eka n'ikibazo yabajije, hanyuma aca atandukira n'icyo kibazo mubajije.
Ubwa mbere turashimira abo bose batubajije kuko bafashe baterereye abandi barabaza kugira ngo bamenye ikibazo cya mbere cyerekeye ubumwe bw'umugambo w'Abadasigana Ifoni. Aho dushobora twaragerageje guhamagarira Abadasigana bose bagwa Gasore, twebwe rero hari ikibazo bakunda kuvuga kijanye n'abandi z'umugambo. Twebwe ntitwabifashe aho hose hafi, twabifashe kuva ku Badasigana ba kera, abana babo, inshuti zabo. Twebwe kuko urazi yuko umugambo w'Ishyanetona umize ingorane, benshi baciye baja mu yindi migambo. Twateye akamo Abadasigana bagiye mu migambo itandukanye kubera amatwara mabi y'umugambo canke ibi n'ibindi. Uno munsi umugambo ukaba ari umugambwe uri mu rwaruka rwinshi, n'umugambwe urimwo abahumure, n'umugambwe tubona yuko n'aba kera bariko barawuhurumbira bari bawuvuyemo kera. Tugasaba rero nabo benshi bataraza ni bamwe bavuga bati cyenda bayikinzo bizogora mutashize hasi nzoza abo ni bo dusigaje kugarukana abo nabo ni bakeyi cyo twiga strategy ngene twoje inama n'ingingo tukabarondera kugira ngo ikandasi yacu tuje hamwe twarikoze kandi twabikora nuko ni rugamba rwa misi yose rutatworohera kuko ni wacu muri twebwe hari abatabyumva mugabo ko iteza kubumvisha kuko nitubona idatsinze kandi turabona amajwi menshi byogora ibyerekeye abajene ni uko twamenyesha ariko turi kudukorana n'abajene benshi imigambi myinshi urabona ko leta y'uno munsi yashyizeho umugambi wo gushyiraho ibanki y'abajene tugiye uko turi kose tugize akazi hariho abajene gikuru niko abajene babura umwe babiyebura kuko akazi kataboneka nk'uko bisanzwe ugasanga akazi rimwe na rimwe gatanzwe rwande imigambo cyangwa ibindi ibyo rero tugiye gushyira mu ngiro politike ibigombe n'amasezerano yarusha kutanya ibibanza na politike ibibanza by'ubuhinga kandi ubuzi bugatangwa ku mugaragaro tugiye gushyiraho politike ya bimwe twita decentralization icyo bita resita loko ku buryo ibintu byose bizokorerwa mu makomine ku buryo musantere aziba azi yuko bisaba shomeri bangahe bisaba ize bangahe musantere akaba ari we jisho ry'umukuru w'igihugu koko iki tugiye gukora ni uko hariho ibintu twabonye muri kaze aho umugambwe uba uri ku butegetsi uba ushaka kuba leta tugasanga rero umugambwe agasumba umushikiranganji tugiye gusubiza icyo twise la restauration de l'autorité de l'état aho umushikiranganji muri leta aba afite amabanga ari we uba responsable wa mbere y'uri kubirangurwa muri icyo gikorwa ciwe azoba ajejwe abajene rero dufite imigambi myinshi utanga uzi mu makomini wabo cyane cyane tukizeza yuko abarundi turi benshi cyane bose kandi
izo nyishu mbona ari nyishu zishikiye ku nyota umwe mu baduteye akamukanya Niyonsaba Donise yari yabaje imigambi mishasha muzobanzira neza ku migambi leta y'u Burundi yatanguye mu 2015 cyangwa mufite iyindi migambi mishasha
twebwe ntitwoza tuvuga tuti tuje gukuraho ibyariho tuze gushitsa cyangwa gushikana imigambi myiza ariko irakorwa tukongereza iyi migambi turabye umugambi w'igihugu w'iterambere tuzoja kuwushyira ku n'umugambi mwiza cyane tugiye kuwushyitsa kuko imigambi yamifatwa yamirigwa gute mugabo tugiye tuzoraba dufatanyije n'abadasigana n'abarundi bose kandi kitwebwe tuje kugira ngo dutware abadasigana tuje kugira ngo dutware abarundi bose.
Icyo rero cyari igice kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Frederic Nkurikije yagiranye na Vice Perezida wa mbere w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo watowe n'umugambwe Iprona kuzawuhagararira mu matora ataha matora y'umukuru w'igihugu ni mu mezi rero atatu gusa ari imbere. Ubwo handi makuru twabagejejeho ni ayerekeye igihugu cya Sudani. Muri Sudani y'Epfo umwe mu bayobozi bakomeye utavuga n'umwe na leta yavuze ko igikorwa cyo guhuza ingabo cyagombaga kuba bitarenze tariki 22 y'uku kwezi kwa kabiri kitagishobotse. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump harabonana uyu munsi kuwa kane na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kuri Perezidansi ya Amerika. Byitezwe ko abo ba perezida bombi baganira ku masezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Naho leta ya Tanzania yanze ibyifuzo by'abatavuga rumwe nayo basaba amavugurura muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Ni mu gihe rero muri icyo gihugu amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mwaka utaha. Naho ababuranira Laurent Gbagbo wa Côte d'Ivoire wahoze ari perezida batangaje ko yagombye kurekurwa nta kindi kibanje gusabwa mu gihe ategereje kuburana mu rukiko rw'ubujurire ni nyuma yo kugirwa umwere n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwirahe mu Buholandi. Mwakoze rero mwese kudutega amatwi, tubararikire handi makuru. Ibiganiro byacu saa moya n'igice ku buhanga bw'ibyuma yari Engineer Zoitec yarafatanije na Facile Gebehu. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro mwumvaga Eugenia Mukankusi. Mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.